nshimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kwa mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda turiyo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose turi live kuri Facebook yacu na wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mbiye kugishikirizwa na Diana Ninahazwe ndi muri studio yinzwe.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Mutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yuno munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye twatumiye umufasoni Micheline Barandereka yatanguje ikigo citwa Shekina Center kiri muri commune ya Rusaka ni ntara ya Mwaro mu Burundi. Bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje, ikigo Shekina kiragaburira abana baciga ko kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura. Hari abafasoni b'imwaro bemeza ko bateye imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri Shekina. Hagataho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu c'u Burundi. Ibanga ry'ubumenyi bwabo ni ryahe? Amateka ya Shekina burya atangura ryari? Shekina bivuga iki? Shure ryanje muhana wanje bisigura iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino muri isanga yuno munsi. Madame Micheline Barandereka yatanguje ico kigo nkuko nabibabwiwe niwe mutumire wacu turi kumwe ngaha muri studio yindwi. Micheline, ikaze ku ijwi Amerika.
Mwakoze cyane.
Mwakoze kwita butumire bwacu.
Mwakoze namwe kudutumira.
Mbona Washington ibafashe neza.
Ego. Ego cyane.
Ego. Nuko rero turaza kugaruka ku vy'ikigo mwatanguje muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muri ko murakora, ariko imbere yuko tubijamo byose hari wibaza ngo Shekina tubanze tuje kuri Shekina ubwayo. Shekina bisiguri iki? Kubera iki Shekina?
Mwakoze. Izina Shekina ni izina kiheburayo rivuga ukubaho kw'Imana, no kuvuga ngo mu Gifaransa la presence, no kuvuga ngo aho ubona Imana. Rero byavuye mu nkuru y'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cy'amasezerano ariyo Israel. Hanyuma Imana igenda irabayobora. Yarabayobora ku mwango ikabareka igicu icyo bitutu, bakagenda bagikurikira ko ntibari bazi iyo bajya. Hama mu ijoro naho hagaca haza ikindi kintu kibayobora, yari umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro n'umurango. Tubisanga rero mu kuvayo igice cya 13 umurongo wa 21. Aho rero kwari ukubaho kw'Imana, bakabona ko iyo Mana iri kumwe na iyo Mana ikabayobora. Nuko natwe twavuze tuti ni gute bariya abantu bataye ibyizigiro bumenya ko Imana iri kumwe nabo? Ni gute bumenya ko Imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza? Duca tuvuga tuti icyo kigo tucite Imana iri kumwe nabo bayibone nk'uko Abanyisirayeli bayibona. Nuko twabicaguye.
Nuko rero icyo gihe mu byumvira hari ryari? Ikigo Shekina kimaze igihe kingana gute?
Cyatanguye mu 2011.
gitangurira ku migambi iyahe ahanini
twatanguye ku mashuri imigambi yo gutanga indero nziza mwe babandi batishoboye mwe babandi batayivyizigira mwe babandi ubukene batabona kazoza twe amashuri tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kuja mu mashuri benshi barabizi yuko abana bava mu ijya mihingo ya ruguru kuri igisagara benshi bataja mu ishuri usanga hari ibibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishuri twebwe rero twatanguye tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana kandi indero nziza indero ya karorero
muravuze muti mwatanguye ku mashuri umuntu akibaza amashuri muvuga ni gute Shekina ifise amashuri ya gute bahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe
twatanguye ku mashuri y'intango amwe bita ya zero maternelle hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza hanyuma turaduga turashika muri amashuri mato mato ari bita ya primaire hama turaduga turashika mu amashuri yisumbuye atuma abantu bashobora gukora ikigizamina bakagenda muri kaminuza nuko uvuga rengo bahera muri zero bagashika muri 13 bagacwaja muri kaminuza ahandi
nuko uvuga ko 2011 niho mwatanguye turi muri 2024 umusheki na wambere nimba ariko twomwita ubunye arageze guca mu university muri kaminuza
cyane baragomba baje muri kaminuza barakuze bamwe n'inkumi abandi misore kandi byukuri turabishimira Imana
ego mugeze kubana bangahe
dufise abana 375
mwatanguye kuri bangahe
twatanguye kubana 40
matanguye kubana 40 umuntu umushikanye mwaro ndahibuka kera tujayo gukorera ibiganiro si ni hateye nyuma cyane ariko nanone si nk'ibujumbura hadushikane twumve Shekinaho yubatse mu icungararo yaho ni hagati mwaro muri Rusaka mu kigo kingana gute kugira ngo twumve Shekinaho yubatse nuko bamerewe abantu bahariye
aho turi sikure ya y'umugwa mukuru wa commune ya Rusaka ni birometero nka 3 hanyuma turahantu bita mu mahwane ni kuvuga ngo turahantu nko ku masanganzira aho ibarabara rimwe gutwara inyakararo yahandi ikagutwara imurambya donc ikagutwara mwishombo ahandi ikagutwara ifota donc turafise ni nk'ihuriro ry'amabarabara ahandi naho ikagutwara mwigenda aho rero ni ku musozi witwa Machazo ariko kandi na Sukoline canke uwundi mutumba witwa Rugoti abantu aho babeshijweho n'ubulimyi babeshijweho n'ukurima gukubita isuka hariho n'igitegwa cy'icyayi mu ntara ya Mwaro hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomine 6 amakomine 6
akakabazo nakabaje ndabishaka kuko muvuga ngo amajana 375 naravye amafoto y'abari abana murera ingene baba baberewe nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira amajana 375 nkeka ko abana benshi bifuza kuja mu Shekina uravye ingene baba bambaye uravye ingene bafungura ku mafoto naravye ni kuvuga ko muragira ngo babe bake canke hari habatabishaka bataza kuko amajana 375 uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari nibaza ko ato woreka kwifuza kwiga mu Shekina
ego abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi bakeneye kuba muri Shekina ariko natwe uburyo ntibwo dukundira ko tubafata bose hanyuma kandi murazi yuko kuko twavuze ko turi mu gisata c'indero ishure rimwe ntibishobora kurenza abana 35 ayo n'amategeko ya UNESCO urengeje 35 bajya barenga ko baherekeje abandi umwarimu ntashobora kubakwikira bose nico gituma twebwe duca dufata abo dushoboye kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya UNESCO bivuga rero tubengeje byo tugora no dukora ibyo dushoboye aho duhambije twizera ko hagira abandi baza nabo bakadusahiriza bakadushoboye
ababyeyi barabitahura canke
ababyeyi
kose badashikiko
biragoye biragoye nukuri uburi mwaka turahamagara abanza kwiyandikisha haza nk'amajana 235 abavyeyi bararira abamama bararira ugahe gukinyegeza kuko ngababwira uti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiyemo none uwanje ko atagiyemo ariko kandi ntibashobora kujya mu bose nikibazo nico gituma twohimiriza nabandi bakaza bagakora imigambi nk'iyo
muca mucagura gutabwira ngo umwana mu mwakire none
ni kibazo ciza hariko ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye abiwabo badashoboye kumufasha tugaba rero yama bya bindi biri muri ministere ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamo imeze gute mbega yo bafise ikimusahiriza ku kwezi ico bita revenu mensuel mbega arashobora kuvuza umwana yagwaye mbega arafise igitungwa gitabira uyo mirima nimba afise imirima mbega arafise hakubita isuka ukagendura arabaza amakriteriyos naho nyene ugasubira ukagaruka ugacura businzi kaye gusumba abandi yagoye ni gikorwa kigoye kuko ubu ufise benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri uwo gwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka gushikutore cha gitigi 35.
Murakoze gose madame Micheline katuje ku mirongo ya telefone twakira abakunze bijuga America afite ibibazo bitandukanye. Jean Pierre ikaze kujuga America no muri isanga.
Ego me ndashobora kubaza ikibazo.
Ego aho muherere hama mucu mubaza.
Ya mbangaha muri ntuze ozambiro za DC Montgomery County Maryland nagomba kubaza iyo mugambi madame Michelle afise ni ingabirano y'Imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje icumi bamwe boja mubandanye bakaja muri university bagaheza high school bakajoja muri university abandi bakaja mu mashuri y'imyuga nk'iyukubarira kuko ngubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwe engineer civil ari muhira depuis 7 ans ariko wahejeje kubarira we ni business man yaraguze ni machine murakoze
umwashaka kubaza nimba hari imigambi bacaba bategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harye bahejeje y'icumi bamwe bakajya ibisanzwe bijya by'imyuga abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye difference ubishobora gatora
murakoze cyane Jean Pierre mugira umunsi mwiza
yego mwana
yego akabazo ka Jean Pierre
ego ivyo avuga nivyo aho tugeze si twebwe gusa n'isi yose no kwigisha abana ku buryo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batangenda kujya gusaba ubuzi twegerere turafise ico twamaze gushiraho ni kintu citwa entrepreneuria no kuvuga ngo umwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene ni imusomesha utugomba rero ko uwo mwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene yoshobora gutunga ubuzima bwiwe na karero k'impene mugabo tuba tugomba kumweka yuko birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora canke agakora ikindi gikorwa kimuzanira amafaranga twegerewe nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ufise ishuri nk'iryo ntucanga n'imyuga ukora ibintu biri separe ni kuvuga ngo imyuga ije ukwayo ishuri rindi rya risanzwe formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushiramwo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni abamama bakagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga rizo muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bariko bariga ko bateza kwikorera umugambi nibasohoka
muti impene irigisha umwana nusigure twumvi iyo nkuru y'impene
igisha umwana n'ubutunzi bikomeye hari iwacu muri mwaro muri rusaka ni gitungwa kizana amase hama ya kizanya amase bakimbura bagashobora kuzana ivyo kurya bikwiriye bagaburira abana ariko kandi ni kintu kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramo imwe ugashobora kurondera ibikoresho vy'uwo mwana ugashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura kugira ngo wa mwana abandanye yiga ku ishuri iyo mpene irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana ni bo bahavuye bayita sikunza kubivuga mugabo ni nk'impene y'igitangaza mu kifrance bayise la fièvre magique ni kuvuga ngo kugumwana ni impene isi impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumusomesha iyo mpene irafise agaciro kanini uwo mwana rero kuravuga ati erega ya mpene niyo yasomesheje ya mpene niyo yatumye ingira amagara meza kumbure na jewe ninasohoka nzokora umwuga nzana ikintu kinzanira amahera
yego ni ukuvuga ngo umwana acinjira ku ishure sinze ko twokwita nk'agakado akaganuke ka mbere mu muha iba impene
tuyimuhageze mu wa kabiri muri rya shuri ryo kwimenyereza cyo bita maternel kwiki tutayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva umubyeyi ayumva kuko hariho n'ibindi biherekeza mu kumushyira mu ishuri ababyeyi baraza kurima mu mirima y'ishuri turanza kugaba ko uwo mubyeyi afise iryo shaka ryo guhamvya abandi muri icyo kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura Inche gituma umwaka wa mbere abari kumwitegereza amaze kuza agakwiza amategeko tukabona ko abishira mu mwete ageze mu wakabiri wa mwana tuca tumuha yangabire y'impene
hama muvuze ko mu kivi cyo kurima abavyeyi bose afite abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishure niyo izamfungurwa twabona ku mafoto muca mubagaburira
ego cyane ababyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa moya gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko ababyeyi b'abana barenga amajana atatu abari ababyeyi benshi bakubise ikivi bagakubita isuka baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu baba bakoze igikorwa kinini ivyo twimbuye rero nivyo duca tugaburira abo bana
hama abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafise abakozi batekera n'ababyeyi
tugafise abakozi babatekera abo bavyeyi gusa baraza bakarima bakaza bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo stock bayijera bakavuga bati uyu uko twimbuye ibi byinshi reka tubiguze tujane tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera turafise komite y'abavyeyi ivyo bimbuye byose barabipima bakavuga bati okay bazojya imisi iyi bazojya imisi iyi ibi navyo kumbuye bishobora kononekara nitwabibika cyane reka tubigurishe tugure umunyu tugure amavuta tugure amakara kuri kino gishobora gukora mu gikoni
ego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera batufatira ama video turaho ko byifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira Manase Manase itwumviteka ikaze Manase
yego mwiriho neza
turaho nawe wiriwe uherereye he
ndi Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda kabazo kawe cangirirana
ndu munyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none asikiriye gahunda yabateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa azagumye gukorera Burundi gusa niba afite gahunda yo kwagurira hanze y'igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko ndabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane
urakoze Manase reka akwishure
urakoze Manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya Rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka bajya muri za university uwundi mugambi ukurikira hano gukwiza mu zindi ntara z'i Burundi muri komini zitandukanye kuko ibi bibazo biri mu Rusaka nibyo bibazo biri no mu yandi makomini ibibazo by'ubukene ibibazo by'ababyeyi badashobora gushyira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kuja andi mu gihugu cyacu nitwabonaho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzobakeneye gushira umugambi mu ngiro mu bindi bihugu turanzi neza muri Afrika cyane cyane ibibazo bihanze ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni byinshi kandi birasa nukuvuga ngo nimba byakunze iwacu no mu Buganda byoshoboka rero nitwaheza tuzogutera kamo niwa uri hafi nawo umugambi ushire mu ngiro
ngira ngo ya Tomoke Uwimanase muri Uganda twakire Mataratara Claudine. Claudine ikaze kujuga Amerika no muri Isanga.
Eko amahoro.
Amahoro neza. Uherega Claudine.
Ni muri Rusaka.
Uri muri Rusaka. Imwaro ego. Wegereye ikigo Shekina.
Ego.
Nihuri. Nuko rero hanyuma tubwire ico kigura kibona urakibayemwo hari amakuru gifise ko
asha ni menshi cyane ego
ya tusangize twumva uko bimeze urakirimo ufise y'umwana
ego narahibarukiye umwana
warahibarukiye umwana
ego kashe nafashe inyigisho nibungenze muri cyo kigo cya Shekina Center. Hanyuma nyanyigisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye. Twaraharonke inyigisho z'ukuntu twashobora kubyara ku rugero. Barashobora kudufasha, baradukurikiranira amagara y'iwacu. Baratwigisha ukuntu twipimisha imbanyi hakiri kare. Baradufasha ibintu byinshi cyane, baratujana kutuvuza. Twe kare nta twari tudi kwipimisha imbanyi, twashobora kugenda igiri na vuke. Ariko twashoboye kuronka inyigisho, twaragiye igise nk'amezi abiri, kwezi kumwe kuva unabimenye. Hanze nyisha turazikurikirana, baratujyana kwa muganga baratugirira ibipimo bitandukanye. Baratwigisha ukuntu twakwifata, twe ntitwari tuzi no kuja no mu iradi. Ariko ubuye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze.
Urakoze cyane kubidusangiza, iraza kutubwira ico kindi gice cyo gufasha abafasoni twari tukiri mu by'abana. Ariko ntiwananamuramukije Madame Micheline ari ngahe yatugendeye ku ijwi rya Amerika mukumurukanye.
Amahoro Mataratara, umeze neza?
Ndabaramukije, amahoro y'Imana.
No mu mahana n'amahoro.
Ego n'amahoro.
Akavuga abona kayiko karagwa katanguye.
Ego n'ukuri birere ni byiza cyane ntora.
Imana ishimwe.
Ego turatera ibigori.
Imana ishimwe.
Ego amen.
Nuko rero wari ukura tubwira tu mwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho, kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenye ubimenya byifashe gute mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango, uwo mwana angana gute?
Umwana afite imyaka itatu n'amezi atandatu. Umuryango uye twe turi ba mama muco, turi umuryango uteye imbere cyane, natwe abafasoni turashoboye. Kare nta kintu twari twishoboje nyine asha ubu turi ba mama muco.
Niko baca babita abafasoni bagendera muri Shekina.
Ego
tuzaza kubaraba mutwereke ingene bigenda. Ako kana kawe kitwa gute rero? Hama karamaze gutangura kuja kwiga.
Kitwa Arakazari, kade gatanguye maternelle.
Kandi kari muri Shekina.
Ya mbere. Kari muri Shekina.
Urabona ko kabikerebukiye, karabikunda.
Ego cyane gose. Karabikunda. Kaguma karirimba paseri.
Hanyuma none.
Kuko usanga nyene dukerebutse.
Utwana two muri Shekina usanga.
Kuko tumwiyumvamo.
Usanga dukerebutse, naratubonye ku namwe ndaturaba ku mafoto atandukanye, urabona ko tunasa neza utwo twana.
Ego.
Nuko rero Mataratara, wakoze kudusangiza ivyo uzi kuri Shekina, tukwifurize kubandanya uranigwa mu vyurimo vyose muri iyo migambi itandukanye. Mugabe imbere yuko ndakureka, uraja gukutsa ikivi na wewe.
Ego.
Hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramo mukavyumvikana vyose nta kibazo.
Cyane gose n'ukuri imigambi aramfasha, turashigikirana nyine mu migambi tuzatuba turiko turakora, tugakutsanya ibivi. N'ukuri arabimperamo amahoro, byose twayifashanya, nico gituma tuba duteye imbere nabo nyine, kuko barabyumva abashinga ntayo bacu. Ego, kuko n'inyigisho zimwe twazironkera hamwe.
Ego,
izo batumvise twazibamenyesha n'ukuri bakabitahura.
nuko turamukiriza aba mama muco rero bose uti kwijwi ya Amerika urabatsaye integego
hari ico tavuze bakubajije bati wavuye he umaze gushika he vuga umugambi waranguye bivanye mu nyigisho waronse cyane cyane bivanye mu kuziganya no kuguranana
kewe nari arumbu binyende ataho yishikanye twaje mu migambi yo kuziganya no kuguranana yewe narashoboye kuba no saba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashaka no kuntambwe ndaronka n'igitungwa cinka uruhande nukuri muri iyo myaka itatu umwaka kugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
ego
ibivuye
kwarubatse inzu bivuye mu kugura mu kuziganya no kugurana natwaraguranye hama tugenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu ibintu bikaza birajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka hama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda kugurana mu byo kuziganya no kugurana
mugurana na hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigushe kinabakaba amafaranga mukazobasubiza mugurana na gute
oya twebwe turagenda tugagenda tugira umugwi w'abantu nka 22 turi kumwe muri Sekina Center hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'5,000 cyangwa ari munsi hama nyanywanyi ayo mafaranga turose tugahita tukayaguranana umunywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza hama akazana ya mafaranga y'iwanyu hama umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi
nuko urakoze cyane numva hari abafaso n'ibintwari kuko kera ntitwari tumenyereye cyane baruguru bubaka inzu urumva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu cyo gushima cyane
emwe nukuri ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronkana neza bigenze neza
kandi urumva n'impene uri mukuronka kubera arcade niyagera mu wa kabiri bazoca muha impene
yego nagiye barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene yego ubuye ziriko ziratera imbere
yego
nuko turabona ko imbere ari heza
urakoze cyane gose
yego namwe murakoze
Ego urakoze ugira umunsi mwiza ngaho imwaro duce twakira na Didier ku ndi murongo wa telefone Didier kaze kujugi Amerika no muri isanga
alo
ego ikaze Didier
ego muraho
ego turaho hererehe
semerereye kumuzinda
ni muri iruhande ya za Cibitoke
aya no kuvuga semerereye muri zone Marambya
ego
mugabo turi kote muzinda
nuko rero ikaze muri isanga twagutumira no munsi madame Micheline kugira tubwire ivya Shekina akabazo canke intererano
intererano niyo no muha
yego
kubera ibyo yakoze byose ni byiza nibyo nasomye kuko jewe novuga icyo nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro ibyo nasomye byose nabonye ibyo yakoze ari byiza kuko urabona bafashijwe ni benshi ama n'ikindi yobandanya akora umugambi nk'uyu kaguka nk'ukujya kwa FVS FVS amaze Burundi urabona ko yatanguye ikintu gitonya mugabo ubu bageze ku bintu bikuru bikomeye rwose ego
ngira ngo intego muteye arazumvise
ego cyane urakoze butwifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu mu kwagura tukaja mu yindi mihango
mubandanye mukore nka kujya kwa FVS amaze Burundi murabona ba space bageze kure namwebwe ndabateye intege mubandanye ndahazi hari abantu b'incabwenge cyane kandi hari abantu bakerebutse
murakoze
urakoze ego nuko rero mukanya mataratara ya tubwiye ikintu acya twugurura igice cya kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twari ko turashimikira cyane kubana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mugi imbere ko duca tujya kuri ivyo imigambi yindi atari y'abanyeshure Shekina musiguru ubwa mbere mwasigwe ko bifatiye kuco mwipfuriza abantu ku ijambo ry'Imana muremera murabivugira umwana hari dinari nda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri Shekina canke uwari we wese akwije ya bya bisabwa kuba avuye mu ryango tifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba
oya ntituraba hajava umwana we wese arahawa arahabwa kaze ni kigo cyuguruye ku bana bose tutafatiye ku kumyizerere yabo
kandi harabarara buye
oya barigirwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri ya bisumbuye ya secondaire abo barabandanya bakashikana no ku mugoroba
izamfungurwa amafungurira ni kanga
ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo baganwa ubuyi bagishika hanyuma bagaza gufungura saa saba ibyo ku imfungurwa zikwiye kugira ngo bace babandanya gushika ku mugoroba
yego nuko rero turakira Menedora nawe imbere ko duca tuja mu gice cha kabiri kiza gushigimikira ku yindi migambi atari abanyeshure Menedora ikaze ku jugi Amerika
Hello.
Menedo ikaze ku jugi Amerika. Umeze gute ka Menedo?
Meze neza cyane.
Kumenga kaju kari hasi.
Oyaye.
Uri hehe wererehe muri kano kanya?
Mu kigo cya Shekina.
Nawe uri mu kigo cya Shekina.
Ego.
Duhava twibaza ngo ijugi yawe riri hasi kubera ukumbuye Michelle ariko twamukuzaniye mukumburukanye.
Amahoro Menedo.
Amahoro neza.
Urakomeye imeze neza.
Ego.
No mu muhana muze neza umuryango.
Ego tumeze neza.
Abana batanguye neza amashuri.
Ego na mahoro namwe none.
Ego turashimye. Urana haya makaya kwiye baje kwiga basa makaya kwiye.
Ego.
Imana ishimwe.
Ego.
Menedo nawe rero imigendane bifitanye na Shekina ihagaze he ku mwana yigayo canke ku migambi ukorerayo?
Ihagaze kuri ivyo vyose kuko jewe imigendane bifitanye na Shekina. Hari umwana nibarukiye mu kigo Shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana. Rero uwo mwana yaravukiyeho uye yaratanguye ishuri ari mu mwaka wa mbere. Mbaye imyaka indwi ari yondi. Rero umwana mbona ateye imbere neza. Kubisanzwe mbona bimeze neza.
Haheze imyaka indwi utanguye kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'ukumenyana na Shekina n'inyuma yaho ubu tugeranije wotugira gute?
Ubuzima bw'imbere yuko tumenyana na Shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane. Acaraza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'ibondo ati sindi sikora kuwujamu. Ndamubaza ndamubwira ko ntashobora kuwujamu. Hanyuma rero baratwandika turaza muri uwo mugambi barasigisha ibintu byinshi bijyanye no kwiteza imbere kuri mu turima tuboga nyine ibintu dufungura kugira tumere neza. Baratwigisha rero ingene bo tuvuza jewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe. Ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro zitatu zine ndanagwara barambuza baranjana ni Bujumbura nari Bujumbura nta naho nari nzi rero cyangira amagara meza uko.
Hanyuma ikibondo cawe wibarukiyemo niwe wa mbere ucanga wari ufise abandi mbere kugira twumve ko hariho abandi bari barize mu yandi mashuri mbere y'uko umwana wawe aja muri Shekina.
Oya si we wa mbere ahubwo agira kangahe niwe wa nyuma.
Iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari Shekina n'uwo yize ku ya Shekina hari ubudasa?
Uonye yize kuri Shekina jembo numenga hariha karusho cyane kuko wewe kubatanguye materinere atera buwa mbere mu bijyo ntazi niriko birabu uyi ariko naraje kuraba manota naho nyene nabonye bimeze neza cyane.
Hamukibona gute mu myaka 10 iri imbere bice mu Shekina?
Jembo numenga ndoba ndi mukenyezi yifashe. Ego.
No ukora koze menede gira umunsi mwiza.
Ego.
Utiramukije aba bafasoni bose bari ngaho imwaro aho muherereye.
Ego.
Ego. Twakire Lucky ku yindi murongo wa telefone. Lucky kaze ku jugi America. Ego herere Lucky.
Mu Rwanda mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Sinzi gituma ariko ndakumva neza, urashobora guhagarara neza aho uri usubiremo ikibazo. Twashaka kubaza uyu mumama. Lucky umbabarire sinda kugumana kuri telefone ko numva telefone yawe ntituko turumvikana, ariko uko ribi kose akabazo kawe numvise mu Kenya nimba hari ico leta y'u Burundi ibafasha Madame Sherine akabazo ka Lucky mu Rwanda.
Ego cyane ugakoze Lucky. Ego leta y'u Burundi gadufasha kuko irashigikiye uwo mugambi bwa mbere, hanyuma programme dukoresha muri iryo shuri ni programme ya leta. Bisobanura yuko baratuba hafi niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'abiwacu barajamo. Rero baradukurikirana ya hafi kandi turabibashimiye, mbese baramaze no kuduha agashimwe. Ego twaronse ubushimwe butari buke, twaronse ubushimwe kuwateje imbere komine yabo ako gashimwe barakaduhaye araheze nk'imyaka yari mu 2018. Hanyuma baraduhaye n'akandi gashimwe mu 2023 kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi. Aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri, kubera abanyeshuri bacu 60% kujyana n'abigeme, dushyira imbere umwigeme cyane kugira ngo umwe wa mwigeme yari inyuma, wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bajya bava mu mihana ya ruguru. Kenshi usanga bashyira imbere yuko aja kurongorwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamureke ngo aje ku ishuri. Turere twaje tuvuga tutumunye mukobwa mwigeme mureke aje ku ishuri, arashoboye kandi vyukuri baramaze kubona ko ashoboye. 60% rero naba abigeme baca badahabwa gashimwe kubera guteza imbere umukenyezi mu kumuhimiriza kujya ku ishuri hamwe no guteza imbere abakenyezi umwe wa mugambi wo kwisununura wo kwiteza imbere. Ego ako gashi utwo nuko dushimye tumaze kuronka no kuvuga ngo leta y'u Burundi irashigikiye kandi irashima.
Ego nuko hanyuma rero Madame Micheline abapfasoni babiri twavuganye bavuye muri Shekina buguruye ikiyago kindi. Umuntu yagira ngo Shekina ni ryashe gusa ako numva ari imigambi myiza muranafasha abapfasoni bafise inda tugira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri Shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari ishuri ryanje muhiri wanje nkuko mwabyiza.
Iyo tuvuze ngo ishuri ryanje muhiri wanje ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana. Duca turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki? Bugizwe n'uko akeneye icyo afungura, bugizwe n'uko akeneye kwivuza, bugizwe n'uko akeneye ko muhira bamuherekeza bakamuha uburyo bwo kumusomesha. Hari imigambi rero twasanze idashoboka tudashizemo umugambi wo gusomesha abana, tudashizemo n'ibigize uwo mwana ubuzima bugize kuri uwo mwana amagara meza nico kintu kiza ubwa mbere na magara meza kuri uwo mwana kugira ngo ashobige kwigatazogira amagara meza dusubira inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari bagwaye amakwashiruko gufungura nabi ngo ari gufungura nabi dusubira inyuma dusanga namagara makafise nuko umuvyeyi aguma vyara ningoga na ningoga ataronka n'umwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanza afungure neza duca tubona ko naho turiko tubasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze mu bumuna wiwe canke kuko mama yagiye gukwahira icyayi kumunsi wo kwahira icyayi agaca asanga uwo mwana arasiba kwishura duca tugaruka tuti ni tutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza abavyeyi ibyo kuvyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility no kuvuga ngo ukamenya ko arishingano giwawe kurera umwana ku mwana aterera uwundi ahubwo ari wowe ubarera wowe wabavyaye duca tuzana rewa mugambara wumvise bavuze aho irondoka bijanye na magara meza turabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira ngo bikunde wa mwana gome kwishuka twakire dushira ho umugambi duca turondera abakenyezi bibungenza abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hagiye usanga baje kwishure harimo abaciye no kuvuga ngo harimo abahejeje kuvyara ducage dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na Menedo naho twahuriye na Alice muri uwo mugambi wundi mugambi dufise nuwo gutuza na gutanga amazi meza mu mihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twebwe tumaze kugira umugambi wo kurima no kugaburira abana hageze kubiteka twaragize ikibazo cy'amazi meza ducagiye turaja kubondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana zanzo kazaho gazimusinzikaza agasiba no kwishura amagara yo agasinzika rika turaba uburyo amazi yo mushikira meza ducagiye dutangwa gutsiraho ama robine public communautaire abana mu mihana batashe baronka amazi meza wundi mugambi ni uwo guteza imbere mu buryo bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomesha uwo mwana naho rero dutanga iyo mpene irazana amase barayorora imaze kugwira bagashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana abandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari inyuma bavyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje kwishura nawe tugomba turabe icyo guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migwi yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwakwiteza imbere kandi vyarafashe hari abamaze kugura inka hari abamaze kubaka amazu hari abamaze kugura ibivi byarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yigurutse amaso akabona uwumuhubura akamugirisha inama nuko arashoboye icyo nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntarangura imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango icyo genda gikunda cyane kubona ca yiyumvira gusanura inzu kubaka inzu kugura inka kugira umuryango utera imbere niyo aguze ikivi ntavuga ngo ni ikivi cy'iwanjye ni ikivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanye ishuri niyo umwana ari hagati y'ibyo bintu byose uwo mwana rero kugira gome ku ishuri nuko haba no kumuhegekeza mu muhana ku ishuri ryanje muhira iwanje
ko murakoze cyane rwose twakire muhinga bw'ibyuma izina bambare sinaryumvise nkari hindukiza uze kunyihanganira numvise umengani ejeune canke igate ikintu nk'ico uratwumva
amahoro neza
ko izina ryawe ntunge uri yisubire mu muhinga bw'ibyuma sinaryumvise ko ari imbere nitwa gute
nitwa Nizigimana Egide
Egide umbabarire Egide urumva ko narinda kwise igate nsubira kwiza
murakoze cyane
uherere hega Egide
Murusaka
imwaro no musa imwaro twagende
mukuri imana ishimwe ahubwo imana ihabwa icubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwaro
gabanyamwaro no musa tugende kera bavuga ngo ni mu by'amafaranga mbwa buturi mu nyigisho
Bifata umwanya mugabe iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma namushinga akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga nahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uri kurasambura ibyo bene naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyo urumva ya mbere nivyo vyiyumvira guhindura ivyiyumvira wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumvira nawe we mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumvira mufata ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta ntazoza kubihindura atari mwebwe nyene aho rero birafata umwanya nibaze ko naho twoje gutangurira handi duhera kuri izo nyigisho ijo rero bizufata umwanya ikigira kabiri twacabangamiwe n'ikintu cyitwa kutagira umuyaga nkuba nukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba iracyazimbye cyo bita amabateri birazimbye gose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'amaordinateur twabitse ibyuma bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiriye wo mwishwarara y'izuba. Twarashobeye kwimba amazi, ayo mazi akoreshwa n'umuyaga nkuba w'imishwarara y'izuba. Ariko iyo imvura iguye nk'ubu igiye gutasura, ni ukuvuga ngo amazi arakena, amazi aba make kubera ya mishwarara y'izuba ntayiriho. Tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyaga nkuba umwe utangwa na rejidezo. Dushoboye kuronka umuyaga nkuba ni ukuri twotera imbere gusumba aho tugeze uyu munsi. Turagomba kuzana amahinguriro muga ya mahinguriro atamuyaga nkuba ntibikunda. Turashaka gushyiraho ibintu bishobora gutuma icyo kigo gitera imbere, kikazana uburyo burushiriza gushahiriza ba bana bakaronka ibyo bakeneye byose ku ishuri. Mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni kibazo gikomeye cyane. Tugatera kamo leta, tugatera tumaze kwandika makete kwa kutwara rejidezo, baramaze kudufasha, tumaze kwishikana kwa guverna, imyaka yose tumaze tuguma dusaba umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba kandi iryo terambere ni ukuri ryoshika kure, turonse umuyaga nkuba. Ngizo izo ntambamye dufise ahanini. Hanyuma ikindi ni uko ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri icyo kigo ariko twege ntidushoboye gufata bose. Navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata 35. Nicyo gituma tugira tuti harakwiye abandi boza canke tukamultiplia tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore kwinjira muri uwo mugambi. Ngiryo intambamye nyamukuru dufise.
Hambavu izo ntambamye ga madame Sherine Yusuf Jamas nyuma muri 2011 turanakwibuka abana mu gisagara bake ratukuna ufasha mwibarabara ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe wivuga gute muri make umama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make nubwo ushaka kugahera muri bamwe batangura keruza urafasha mwibarabara
ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe icyo uvuga mu gifaransa un enfant épanoui. Igihe jewe namubona ari yijiriwe kubwa impamvu y'amagara make, yijiriwe kubwa impamvu yo kutamenya kazoza kiwe, ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe. Iyo umuhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo, ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga. Uwo mukenyezi nawe nyine ni nkuko nyine ni umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze, ariko uyu munsi urumva ko akubwira ngo mu myaka ibiri mu myaka itatu mu myaka ine nzoba meze gutyo. Arafisi igicapo cahari na hazoba ejo, ariko tugihura nta gicapo yarafisi. Naho rero jewe mbona uwo mukenyezi uyu munsi ni umukenyezi w'imigambi, akubwira ngo aho buke nzoba ngeza aha. Ni ukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyine bahora bantangaza cyane, kuko mugashobora kwicarana ukakubwira ngo guhazigamugo nshuti yanjye ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo icyo nzoba afise inka. Urumva ko twe twabahaye impene, nta nka twabahaye, inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi. Aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguze inka, kandi bukeye nkayibona ko
yakubaka inzu,
ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona, ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona. Umugambi uwo munsi mbona umukenyezi w'umugambi biraryoshe cyane.
Yego nivyo gutera intege. Twakire na Paul kwinzi murongo wa telefone. Paul ikaze ku ijuri y'Amerika no muri isanga.
Yego
uherehe ga Paul ucuduzi cwi kugira ngo dushobe kumvikana.
Oje
uherehe ingozi ego akabazo kawe canke intererano
nterano aho kwa pomo kumutere nege kwere kwera nano kashize ino. Kandi no bafise bakanira fise ubuje mu gongo kusha kwitanga abasha kwitanga no ku bantu mutazi nanye mutagize ne bakacha kendera cyerekana bo nabo nabusanya abantu bake. Kuna kujisi kwa kungati kuraje alawe ni migambi yongezemo. Kwa ngo kundiki wawa anatoa watu wa shure kwa kwa kusuru noro.
Kura koze polo nga hui ngoze ugirumo simenza. Ego soma ivya Shekina tugarutse kuri ba bana no mwishure na bonye ko Shekina abana bigayo baraza imbere mu manota meza. Apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose. Umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro nshatse kuvuga ko abaruguru bataba ariko bariga ariko kera twa abantu babona ko ibujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hari habana benshi bari muri Shekina basumbije amanota abana b'ibujumbura ibanga ni ryahe mu no kuvuga ngo hariho ikintu ki tagenze gute
ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana ije ni ryo banga rya mbere ryatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri kenshi na kenshi bacira hagati cyangwa gasiba asiba kubega kasiba kubega zangora yagwaye ntiyaronse cyafungura yagiye gukubita isuka kugira ngo acingero ugasanga uvyo kwiga ntiyabishize imbere kuko afise ibindi bibazo bimuremereye ariko twege twaramuye mu bibazo by'imuhira uwo mwana rero aca ashobora kwikonsentre cyangwa akaronka umwanya ukwiye wo kwiga ikigira kabiri kandi uwa mwana ntataha afungura muhira wa mwanya wo guta wo gusubira muhira abari ariko ariga ku mugoroba gushika ku mugoroba nuko uvuga ngo hariho umwanya munini cyane abari kwishyure kuva mu samoya gushika isaha 11 n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yewe turayacungera ico ntavuze nuko hari umuganga aza rimwe par ku trimestre kugice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane ntacyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwita accompagnateur pédagogique n'umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagumba gume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza mu bimenyi bugezweho nawe nyine araza akaza gatatu mu kwezi ivyo byose ubifatanije rero ni ngombwa ku mwana amenya ni ngombwa
birumvikana hama none ikigoshe kina mu myaka iri imbere itanu iri imbere hariho abanze kuri Facebook muraza gucesha kwa maso ariho nkabavuga ati kuki mutari nko mu buke canye mutari nka hanzi muri bona gute muzomara inyota bo bipfuza yuko muja mu zindi ntara ga madame Micheline
ego cyane twabanje kubaka ico nita ni nk'umugambi pilot wa karorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe tubanze twipime natwege ku munzane turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi nta nkeka biraboneka no kuvuga ngo harageze ko tugenda mu yizindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twege dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugabo si twe tuca tuza tukabikora nuguvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi ho tukorera hama tukaguherekeza mugabo duriko duhubura abiwawe abo ngaho muri iyo ntara kuko si twege twoza kubishira mu ngiro twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twege turafise ahantu tushobora kubaka iryo shuri woduherekeza twege tubiteguye kubaherekeza
hama mukurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa 13 ivya kaminuza gutari projet ya kabiri hari umugambi wa kaminuza Shekina umwe muri ko mwibaza kugira ngo bazohere muri maternelle bakiri bato barinde bashika basohokere muri iyo systeme nkuko bavyita mu Faransa
twebwe icyo tumaze gushiraho ni umugambi w'uko abamaze kurerera muri secondaire abana bagomba begereze kujya muri za université hari umugambi twashyizeho gukorera hamwe bakarima bakorora cyangwa bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashyira mu kigega aya mafaranga bashyize mu kigega ni yazoherekeza wa mwana gusomesha mu kaminuza twebwe mbere yo nta kaminuza twiko turabona muri iyi myaka ahubwo tuko turabona kugwiza icyo kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza uyishizemo umuntu atatanguriye neza hasi nta usanga nk'ivya bindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa bwiza bwa buryohe bwa bw'indero twegereye tumva dushimikaho cyane reka tubanze tugwize tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza ziracyaziga hari sinke zigahari ha kugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye ufatitse iwacu hariho ni intuzi nziza university nziza ya mwaro umuntu yofuma ashimika cyane kuri iyo university kugura ibindi bisata hanyuma biwacu bakinjiramwo mugabo tugwize hasi hasi ni uhamaze kononeka tugwize baduge binjire muri university bafise ubumenyi bukwiriye cyanke baje gukora imigambi yabo bafise umunyi ukwiriye si bose bateza kwinjira muri university
eko nuko rero madame Sheline barandereka akajambo kanyuma mwobwira abana banyu mwasiga imwaro imbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusangi nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko baka kugira ngo dusoze
abana turababwira ngo umwaka w'ishure watanguye gukora cyane barabizi neza kwariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacho babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafise abigisha bakwiye bose bikoresha bikwiye tubasabye umwete wo gukora cyane ntibasamari hama bibuke cha kibanza cacu ko camara ikibanza cya mbere
murakoze cyane madame Micheline barandereka mwakoze kuwita butumire bw'ijwi rya Amerika twifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri Shekina muzo twita
mwakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio yanyu mwakoze no kutwakira Washington
murakoze muri studio y'indwi mari kumwe na Diane ninahaje kuri micro nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Tahana Engineer Cornelius twakoranye twemitwe ipfurije umunsi mwiza.